Iyi ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti na mubagenzi turi kumwe kuri uno munsi wa kabiri, itariki 24 z'ukwezi kwa kane Murantunga, mwaka w'2018, muri studio 5 i Washington DC. Muri kumwe na Oriane Tangishaka, ndabahaye ikaze mu biganiro vyo kuri ino saha.
Nzi tuguma twugaye, nturi buhe kazi umushitsi aje agenda yanukiwe. Urumva uranukirwa hamwe wewe wenyene wumva isoni cyo kumva uwo hakaze umushitsi.
Uyo ni umwe mu banyagihugu bo muri quartier Gisyo ya zone Kanyosha ya commune ya Muha mu Burundi, bavuga ko bafise ubwoba ku magara yabo, ashuko magara yabo ashobora gusinzikara. Ubwo ubwoba butegwa n'imicafu itabwa muri ako gace. Iyo nkuru hamwe niyerekeye abantu barenga 850 batahutse bafa mu gihugu cya Tanzania, basaba ko bagenzi babo basigayeyo butahukanwa nabo bidatevye. Ni inkuru twabateguriye, mugume ku maradio yanyu. Mu Burundi urongoye namashinga mateka y'ubumwe bwa Afrika ari mu rugendo mu gihugu cy'u Burundi kuva kuri uyu wa kabiri. Roger Kondo Deng yavuze ko azanywe n'ubutumwa bw'amahoro, kandi ko ingorane ziri mu bihugu bigize Afrika atari ibibazo bya politike, ahubwo ari ibibazo by'iterambere na kazoza kurwaruka. Byinshi kuri inkuru mugenzi wacu Raymond Nzimana mu Burundi.
Uyarongo inama nshinga mateka y'umwe bwa Afrika yemeza ko kiretse igihugu cy'u Burundi hari n'ibindi bihugu byo muri Afrika bivise ibibazo. Roger Kondo Deng akemeza ko azobonana n'abategetsi batandukanye kugira abone ingene ibintu byifashe mu gihugu cy'u Burundi, kuko havugwa byinshi kuri cyo. Yavuze ko azanye ubutumwa bw'amahoro kuko ariyo soko y'iterambere.
Aucun développement n'est possible.
Ata mahoro haterambere umukuri no kunywanisha barundi urashoboye naho byomera gute? Ata mahoro ntagishoboka kuko leta y'igikenye natifasha mu gihe akaruta kandi kakamira kakibagira ko ari incabwenge zishobora nako kugahindukiza. Nibaza ko hoshigwa imbere leta yisunga amategeko, kuko iyo leta ituma haba ukubahana no kubahiriza kiremwa muntu. Nzanye ubutumwa bw'amahoro.
Je crois que les choses peuvent aller mieux. Donc moi je lance un message de paix.
Kondo Deng yemeje ko ibibazo byugarije ibihugu biri mu muryango w'umwe bwa Afrika atari bya politike n'ubwicanyi, ahubwo ari bijanye n'iterambere hamwe na kazoza kugwaruka.
Le problème de l'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas
ibibazo biri muri Afrika si by'ubwicanyi cyangwa bya politike. Ibibazo by'iterambere hamwe na kazoza kugwaruka. Muri 2050 Afrika izobigizwe n'abanyagihugu bangana umuriyaridi n'imiliyoni 200. Muri abo ibice 70% bazoba rugwaruka. Atagikoze kugira ategurwe kazoza kugwaruka, ibihugu byinshi bizogira ingorane. Urongo inama nshinga mateka y'umwe bwa Afrika arashima ko yageze urugendo mu gihugu cy'u Burundi. Yemeza ko akarere ka Afrika gashobora gutorera umuti ibibazo bihanze ibihugu biri muri ako karere atabandi barinze gufasha. Ahatanga akarorero k'igihugu cya Guinea-Bissau agasaba ko cobera akarorero ibindi biri mu
ngorane.
Nibaza ko nzoza kenshi mu Burundi kugira tuze turavugana ku bijanye n'ingorane ziri mu gihugu ntizibe iz'abico gihugu gusa. Mwoba mwarakurikiranye igihugu cya Guinea-Bissau cyaratoreye umuti ibibazo bikomeye byari byugarije ico gihugu. Nibaza ko ariyo nzira dukeneye gufata tugatorera umuti ibibazo hatarinze kuza abandi. Guinea-Bissau yabishoboye mu nama iheruka y'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'uburengero CEDEAO yobera akarorero ku bindi bihugu bya Afurika. Roger Kondo Deng yajitse mu Burundi hafi igihe cy'isaha 8 kuri uyu wa kabiri mu rugendo rw'iminsi ibiri. Uyarongoye urwego rw'inama nshingamateka ya Afurika akaba agendeye u Burundi inyuma y'iminsi 10 gusa. U Burundi bugendewe n'umukuru w'igihugu cya Gabo Omar Bongo Odimba, akaba arongoye n'ishyirahamwe ry'ubutunzi rihurikiyemo ibihugu byo muri Afurika yo hagati. I Bujumbura, Raymond Nzimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Raymond kuri iyo nkuru. Impunzi z'Abarundi zirenga 850 batahutse bava mu gihugu cya Tanzania barasaba ko bagenzi babo basigayeyo botahukanwa bidatevye. Abo bahoze mu nkambi z'impunzi za Nduta na Mutenderi bavuga ko mu buhungiro atakazoza kabo n'imiryango bari bafise. Inkuru ya Chrissy Munezero mu ikambi y'Igitara aho abo bahungutse bakiriwe.
Imvura jeje niyo yakiriye abo barundi batahutse bakaba bashikiye ni kambi yifata kibanza y'igitara muri komine ya Mabanda bavuga ko bashimishwa nuko baje ari benshi ugiranije nuko bahora batahukanwa ukaba nkako iyo kambi yifata kibanza y'igitara yahora yakira abahungutse baba amajana ne kuri wa kabiri ikaba yakiriye abari barahunze intara ya Makamba 864 Komine Kayogoro ikabigiye kwakiramwo abantu 300 Nduwimana Ernest yatahutse kumwe n'umukenyezi n'abana biwe bane avuga ko atari wabonye aratashe kuko mu ikambi ya Mutenderi yahoramwo atakazoza yahabona
Icyaguta nta kazoza na kamwe uri kuraronka naho wodandaza ndeko dandaza mu gihugu kitarici wawe nta mugambo ushobora kurangira abana bazohe barabira ko nkubye ati ubaka inzu izogume ngaha inzu nziza cyangwa tuguri tongo ntigishobora kwata mu gihugu kiwawe nkuvuga nti nkukuronde inda gusa
nyabenda speciosa umukenyezi w'abana bane avuga ku buzima bw'abarundi bahungiye mu ikambi ya Nduta bwari bugeramiwe
umwagana nango yagira gatatu n'amazi y'imyaka 20 Nikora rwana tugomba kuza uko tugombye kuza ntibikunde bagacha batanga amazina make yandi ntibayatange mu nkambo buzima bwaho ugiye gusenya kugaruka uhabwa ni imana hege kugenda bagacha ukagwayo harabwo mu mitego y'abajambazi hari habo temagugwa na bene amatongo bagiye gusenya bagapfa andi bagakomereka andi bakamugara ngiye gusenya n'ugenda umutima uri mu mutwe ukaza gushika mu hira nyene wiruhutse ari kugihamana nyene umva nk'ibyo rero umaze kubibona ukabona nk'amugenza wo ukabandi nabo bagerewe bagafatwa ku nguvu bakorerwa bya mvura nk'abagore n'abakobwa abagabo nabo bakabatemagura cyangwa n'abagore haba batemagurwa bagapfa hari nabo bakora bya mvura mbi bakabakomera mu ibiti bakaza kubagwa batari kubagwa urumva nk'ibyo birababaje kubonye uri kurakogwa uri kurafyari kibondo ni wowe kuguri kurakogwa mu gifite wakomerewe urumva rero ubuzima bwaho ni ngorane ni byinshi nta wabyondora ngo abishobore jebo nizeye yuko Ninashika nkaburi chonja ni ntago arimani kama nkakomera nzobaha amaboko yiwanje ndabafashe kumbe bazomutwo ndarira hanyuma nanje ndazakishamwe nkori wanje kumbe nanje ngirente nze ntombaza nanje twere nze ndimo nkutwo mu mwonga ndabe
mwishira mu hashye habamenyesha ko mu nama yari yatunganijwe mu gisagara ca Bujumbura mu mpera z'ukwezi kwa gatatu hagati ya leta y'u Burundi iya Tanzania nishira mu hashye Hari humvikanye ko ibitigiri by'abahunguka byongererezwa kabiri mu gihe iyo kambi ifata kibanza y'igitara yagenewe kwakira abantu batarenga 840 ishiramwe hashye harivuga ko bibaye ngombwa ataco buza yuko yo kwagugwa ku ruhande rwa leta y'u Burundi Chantale Hatungimana umuyobozi ajejwe itahukanwa y'impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati yahaye ikaze abo bahungutse yongera abahanura kutitwara nabi mu mfashanyo batekeregwa bagira barungikwe mu mihana
aho ni mwashika mu mihana mugerageze kuraba kwiyungunganya mutwa dukenyene muzaba muronse sibinini cyane ariko ubusa busumba kamara maza mugerageze kwiyungayunga hanyuma mwiteze imbere aho kanoti sako guca umuntu acarongora umugore wa kabiri sako guca umugore yinjiza umugabo ariko nako gufasha umujyango abana mu baguri duhuzu mu baguri dukaye mu baje kwishuri muguri isuka yo kurima muguri dukarata tukwivuriza ko kuko ivyo byose ni ibintu muzosanga ari byankenerwa
Muri iki kiringo kigira kane citahukanwa ry'abarundi bari barahungiye mu gihugu cha Tanzania ikambi y'igitara yiteguriye kwakira abahungutse 370,750 aho ni gushika mu kwezi kwa gatanu mu mpera z'ukwezi kurangiye icegera cy'userukira ishiramwe hasi mu Burundi yari yashikirije ko gushika mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka wa 2018 impunzi 220 zari zimaze gutahukanwa mu Burundi igitigire iyo shirahamwe bitahurije ko na leta y'u Burundi Terence Nahiraja umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati we yemeje ko hejuru y'abi 220 hari habandi 180 bizanye badafashijwe n'ishiramwe HCR igitara muri komine Mabanda Chrissy Munezero ijwi rya Amerika
karitiye gisyo
urakoze cyane Chrissy Munezero kuri iyo nkuru
Ninyuma ubu naho tuje mu duge gato mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi mu gisaga cha Bujumbura abanyagihugu baba mu bumanuko bwa gwisho gisagara muri quartier Gisyo zone Kanyosha ya commune Muha barafise ubwoba ko amagara yabo ashobora gusinzikara ubwo gwoba buterwa n'imicafu itabwa muri ako gace ninyuma yaho uburongozi bw'igisagara cha Bujumbura bufata ingingo yo gusesa imicafu muri ako gace k'igisagara iyo micafu ikaba yahora iseswa muri zone Buterere abanyagihugu bagasaba ko iryo yarara ryo kwimugwa ahategereye imihana y'abantu mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka yaraganiriye nabo banyagihugu
Karitiye Gisyo iri mu bumanuko bw'igisagara cha Bujumbura ni hafi y'ibarabara ry'indwi ahasanzwe hari inzu z'abanyagihugu ico kibanza giherutse kugenwa n'uburongozi bw'igisagara cha Bujumbura kugira gitabwemwo imicafu iva mu makaritie yose y'igisagara cha Bujumbura eka no mu mahinguriro Fredy Mbonimpa arongoye igisagara cha Bujumbura yasiguye igituma aho mu Gisyo ariho hagiye gutabwa iyo micafu vyimfata kibanza
ukunda rero yuko muri kikiringo dushobora kuhakorera Ivyo bikadusaba rero yuko hari imashini zikomeye zari zisanzwe bikora ziragwaye ibijanye n'ibikoresho byazo bariko barabitunganya kwibaza ko vuba na vuba izo mashini zasubira gukora ikibazo cyo ngaka kizoba gihagaze mugabo imbere yuko ivyo bitunganywa twibaza yuko ngaha twafashe mfata kibanza nivyo twumvise akamo kabene gihugu kandi karumvikana ariko birakwiye kwiki kibazo kijanye n'ivy'imicafu ahitabwa cyo kwigwa neza n'inzego zo hejuru kugira natwe tworohegwe mu gutunganiriza abene gihugu ntihagira indwara cyangwa ibindi byaduka cyangwa ibindi binyabuzima byo hagira ingorane
inyuma y'ukwezi kumwe kurenga iminsi mikeyi aho mu Gisyo hasubiriye byimfata kibanza Buterere ikibanza cahora cegeranirizwamwo iyo micafu abanyagisyo bavuga ko barengewe umunuko eka n'urusazi ruduma bafise ubwoba ko bishobora kubatera ingwara aba ni bamwe mu butwayaze
twebwe ubu nta mahoro dufise riratunukira cyane kandi n'insazi zica zidutera haba mu byombo aho tubaye hose eka nta mahoro tuharonkera
mutire yabazanye irino yarara hano bari henze
cyane kubera urabona ni hafi y'amazu y'abantu kandi n'ingwara zica ziba nyinshi cyane kandi tukaguma tunukirwa cyane hari n'igihe tuyugaranira mu mazu n'amadirisha tukugara
inzu tuguma twugaye nturi buhe kazi umushitsi aje agenda yanukiwe hageze renke mu masaha ya saa sita kugeza saa kumi nturonka n'amazi woha umuntu urumva uranukirwa hamwe wewe wenyine wumva isoni ryo kumva uwo hakazi umushitsi ubu twahisemo kutaha umushitsi karibu
nk'abantu ubu hageze kuri stade abana bafatwa n'indwara kuri po bakavyimba utuntu tw'uduhere n'udukoko tuza umwanya wa premedi beko barabisesa
mutereri yarara ntiyari kwingaho kuko hari amazu y'abantu
oya ntirikenewe na gatoye urumva bari kura mu bantu bakareganukana mu bantu urumva ko atari ibintu byumvikana
mu gihe harabahaba bavuga ko babangamiwe n'iyo micafu harabazivugiriza mu gifunsi n'abakenyezi hamwe n'ugwaruka baza kunobagura bimwe mu bisigazwa by'ibifungurwa n'amakara bakavuga ko ivyo bakura muri iryo yarara bibabeshejeho kukubura ikindi bokora
tuko turarondera amakara kugira ngo turonke icyo turya nta kandi kazi dufise
none ko ari mu mucafu ari bicafu biza ngaha ntabwo bufise ku magara yawe
oya ko tuza twarabimenyere
Mutinya ko mushobora kugwara ingwa.
Hari gihe bamwe baza ndashya nk'ibikaya bikabatemagura ariko ntituhaheba.
Kubera iki mutaheba?
Ba ntandi dufise ubuzima.
Ababa muri karitie Gisyo ntibashima iyo ngingo yo kuzana iryo yarara mu gace gasanzwe kabamwe abantu. Icyo bifuza nuko iryo yarara ryo kwimurirwa handi. Ako kamo bagateye inyuma y'indwi imwe gusa umuhuza w'Abarundi yishikiye aho mu Gisyo aherekejwe n'abajejwe intwaro muri meri ya Bujumbura kwirabira uko ibintu byifashe. Umushinga mateka Edouard Nduwimana yari yaremesheje ababaho muri quartier Gisyo.
Cyambere cyo nuko nkuko numukuru gisagara cha Bujumbura bivuze ngaha nifata kibanza. Byumvikana yuko bariko baragaragaza icyo kavyose kugira ngo babitorere inyishu. Icyo twosaba nuko vyukuri byo byimfata kibanza bikanyaruka.
Ubushikira nganje bw'ibidukikije buterwa ko kamo bubicishije ku muvugizi wabwo musanga hari kibanza cyo muri zone Buterere aho mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura. Chubatsumwo amazu kandi cyari kigenewe iyo micafu Omeri Niyonkuru avuga ko kugira ico kibazo gitorogwe umuti ari uko amazu yubatswe muri ico kibanza agiye gusamburwa kugira iyo micafu ironka hije.
Ntazatangazwe n'abantu babwiye ati kura hizi inzu byihuta. Tuca tugenda dutera kamo cyane cyane abajejwe intwaro kuko aya mazu ntiyubakwa mu kirere, ntiyubakwa mu ijoro, nabibakwa mu ijoro ntanu namwe hatafise abahatwara. Kandi turemeza neza kandi dugashima uko ubutegetsi butunganije. Nero muri make umuntu ntazatangare mu rupfaso namubwiye ko akura inzu yashize canye ko leta rumuvyeyi wa bose bamufashije bakayibomora mugabo amenye ko amande yo kwibomora azo yari hariho twovuga tuti rero nta kwirwa umuntu arabomorerwa hanyuma kare hamande ekabo bocao onyene bafata ya mbere kugira ngo ngoranize yapfe
aho muri quartier Gisyo himuriwe iryo yarara hari hasanzwe hari ko hatunganywa ibibanza byo kubaka mu mazu ya kijambere amamodokari azana iryo yarara ari sesa mabarabara mbere harimo nirisigaje imisi mikeyi ntiribe rikirengana ikibanza cyo kubuterere cyari kigenewe iryo yarara kidatunganijwe n'ingoga ababa mu Gisyo kwibarabara gindwi bashobora guta bakomoka kubera umunuko harangwa muri quartier Gisyo ya commune Muhamugisagara cha Bujumbura. Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Evariste kuri iyo nkuru. Mu Burundi kandi ishiramwe New Generation mu ntumbero yo gufasha abana bo mu ibarabara mu buryo butandukanye rifise umugwi w'umupira w'amaguru ugizwe nabo bana witwa Imboneza FC. Uwo mugwi uzoserukira igihugu cy'u Burundi mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'abana bo mu ibarabara kizobera i Moscow mu Burusiya mu kwezi kuza kwa gatanu. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Mukanya na Dieudonné na Himana aserukira New Generation atangura avuga ukungene bariko baritegurira icyo gikombe cy'umupira w'amaguru i Moscow.
Nkuko twabikoze mu mwaka w'2014 naho bitari byoroshye kubwa ariko bwa mbere ishyirahamwe ryacu rigiye muri iryo higanwa ry'isi yose. N'ubu tuba twitegura tumaze igihe twitegura ko twamenye kare yuko umugwi wacu uzoserukira Burundi na kano karere muri iryo higanwa rizobera Moscow. Ni ukuvuga ngo twararonse umwanya ukwiye wo gushobora kwimenyereza gusumba uko twabigeze mu mwaka w'2014 ariko kandi kubera ko ariho abariko baramenyereza bari bagiye muri iryo higanwa mu mwaka w'2014 muri Brazil biroroshye cyane ko abana bazi neza ingene bizogenda. Rero tumva twiteguye naho hakiriho tumenye kyo turatunganya kugira ngo umugwi wacu gende wikwice ariko harabaye kwitegura neza ariko nkuko atari higanwa ry'umupira w'amaguru gusa turafata n'umwanya wo kubategura mu bijanye ingene bashikiriza ibyiyumviro ingene bavuga ku bijanye n'agateka k'abandi bana baramwibarabara ariko kandi cyane cyane no gushikwerekana akaranga igihugu kwerekana imico y'Burundi.
Mufatiye ku higanwa ryabaye mu mwaka w'2014 iryo Rio de Janeiro mwaravuze ko atari uwo mupira gusa ku bindi vyiyonge ko hariho nk'ivyo biteramo vyabaye ndangamico ni koraniro ryabaye nibihe byo byavuye muri iryo koraniro ico gihe.
Ibyavuye muri iryo koraniro ahanini nuko twaciye bwa mbere hoho tutegwa iteka yuko ishyirahamwe ryacu rya New Generation hamwe n'indi shyirahamwe ryo mu gihugu cya Brazil tugenda mu kicicaro ishyirahamwe mpuzamakungu Nations Unies i Geneve cyane cyane kubona n'urwego rushinzwe n'agateka kazi na muntu kugira ngo dusabe yuko abana bamwe barabara baronka itegeko ryabo ryiharije ribakingira icyo twita general comment. Ibyo rero twarabonye mu mwaka uheze iyo tegeko sanka ko gace kitegeko mugasaba yuko abana bamwe barabara babitaho mu buryo bwiharije ryaremejwe bigaba muri kino gihe ariko araba ingene byo shobora gushikiriza kugira ngo ibihugu bishobore kubishyira mu ngiro. Cyari kimwe mu bintu bidasanzwe byavuye cyane cyane muri iryo higanwa nuko Burundi bwaserukiye ayo andi mashyirahamwe kindi nuko natwe tugarutse twace tubandanya ibikorwa byo guhimiriza urwaruka mu gihugu kugira ngo cyane cyane n'abatarabana mu ibarabara bumve agaciro umwana wo mu Burundi afite kuko ashobora gushika kure agashobora gutera imbere mu buryo ariko arakora byose abari inkino cyangwa ibindi. Twagize ibitaramo bitandukanye hari twagize kuri Centre Jeune Kamenge ugaruka ruri hafi 3000 baje barumviriza abana bari bavuye muri Brazil bafata umwanya wo gushikiriza impanuro cyane ingene ugaruka bwo kwigenza. Hariho igitaramo twakoze hamwe n'urukino rw'umupira w'amaguru twakoreye mu gisagara cha Bubanza aho ugaruka bishika hafi 8000 baje kuri stade abo bari bavuye muri Brazil bakaba bagafata umwanya wo kubaha impanuro bababwira ku bijyanye n'imyifato nziza bakwiye kugira no kugira indoto za kazoza. Twabikoreye ku bibuga cy'umupira i Muyinga, twabanaje tugenda mu bice bitandukanye by'igihugu, aho abo bana baguma bariko baratanga kare bavuga bati birashoboka yuko umuntu arota gushika kure naho yaraciye mu ngorane, naho yarahuye n'ingorane nk'abana bayo mu ibarabara agashaka gushika kure. Ibyo byari bimwe mu bikorwa byagiye birakorwa cyane cyane no mu gihe mu gihugu ariko haraciye bitoroshye mu mwaka w'2015 iyo mugwi waciye ukorana n'indi migwi y'umupira kugira ngo badorahuze urwaruka rwari rwatandukanijwe n'ibibazo byariho muri icyo gihe mu bya politiki kugira ngo bakine umupira, ariko ko bari babamenyere nk'abantu baje baseruka igihugu urwaruka rwarabitaho mu mice yose, bigatuma habaho no guhuza urwaruka rwari kuraca mu kutumvikana mu buryo bumwe cyangwa ubundi.
Ego tugarutse ku kugene muriko umwitegurira icyo gikombe cy'uno mwaka cyo mu kwezi kuza mu gikombe cyo mu mwaka w'2014 Rio de Janeiro mwatahiye umudari w'umwaka aka abakinyi mwari mufise ico gihe nibo benshi muri bo muzojana canke mufise abandi bashasha mu gihe muri ko mwitegura?
Oya, kubera ko ikintu cy'imyaka n'ikintu bashira imbere cyane kiradore ko turenze imyaka 16 n'igice, rero urumva abari bari hari mu mwaka w'2014 baramaze kurenza iyo myaka. Ubu rero tuzaba dufise abashasha bakiri bato bazagiye gukina, ariko kandi hazaba ari umwe gusa yari muto cyane, yariwe muto rwose mu bari bagiye muri Brezil adashobora kugenda guserukira abari bagiye muri Brezil bakaba bajyanye n'uwo mugwi, ariko abandi bose abazuba ari bashasha, ariko n'abanyina basubanye ukwiye kwimenyereza kandi bazi yuko bafise n'intumbero ko binashobotse bazana igikombe kubera ko babona kumengwa bariteguye mu buryo buhagije. Ikindi nacyo ni uko abashinzwe gutegura urwo rukino banasuye gutera iteka New Generation kugira ngo umwe mu bari bagiye guserukira Burundi muri iryo higanwa ari we Ronse n'icyo bita ikirato cy'inzahabu canke yabaye umukinnyi mwiza mu kwinjiza mu igori azogenda nawe nyine atumiwe mu buryo bwihariye nk'userukira abandi bana uzagiye kuvugira abandi, ariho abaje ava mu bihugu nka Brezil na Pakistan n'Uburundi bazaba bagiye nka ba ambasaderi bagiye guserukira abandi bana naho bari bagiye muri Brezil mu mwaka w'2014. Rero umugwi ni bashasha, ariko hazaba harimwo umwe gusa yageze kuba yagiye mbwari umwana cyane igihe bagenda bakina muri Brezil.
Icyo gikombe kiba gute, gitunganijwe gute, izo nkino zimeze gute?
Muri uyu mwaka nagiye bakakora mu mugwi wo gutegura icyo gikombe, twagize inama mu Moscow mu mwaka uheze, tuko turategura ingene igikombe cyogenda. Twasanze bikenewe yuko haba guhimiriza cyane imigwi y'abigeme kugira ngo ishobore kuja muri iryo higanwa. Uriho hazoba hariyo imigwi 12 y'abahungu n'imigwi 12 y'abigeme bazavuye mu bindi bihugu bitandukanye, ariko igihugu kimwe cyose gitwara abahungu cyangwa igatwara abakobwa. Ikindi ni uko hazoba gushira ingufu cyane mu cyo twavuga conference canke aho urwaruka ruzoronkera karyo gushikiriza ibyiyumviro byabo mu bijyanye n'agateka k'abana cyane cyane mu guharanira teka ko kubahiriza ubuzima bw'abana babo mu ibarabara cyane cyane turabye mu bihugu bimwe bimwe usanga bitoroshe, abo bantu usanga batotezwa ugasanga nta nyishore ko aratoregwa. Rero hazaba ko urwaruka rutandukanye bazagiye muri iryo higanwa badoshikiriza ibyo byiyumviro muri iyo nama, izo inama ikomeye ihujije urwaruka, ariko kandi bazabatumiyemo n'abandi bategetsi kugira ngo bashikize ibyiyumviro byabo. Ikindi kazuba ari ugushikiriza rero imico kama abana bamaze iminsi bite kura mu ntambo kugira ngo bakoreshe imico yabo igihugu byabo nabo nyine bashobore guhuriza hamwe n'abandi bavuye mu yandi mahanga, hanyuma baronke uburyo bwo kwiexprima, uburyo bwo kuvuga bakoresheje tugenegene.
Mwese hamwe muzogenda mungana iki?
Hazogenda umugwi w'abantu 12 bazogenda, kubera ko umugwi imigwi kirari barimwo abakinyi bakeyi, si imigwi nk'uyu tumenyereye w'abantu bakuze, kubera ko bakina mu kibuga gitoyi kuko ni umugwi w'abana bari munsi y'imyaka 17.
Mu myiteguro muri ibaza ko mwiteguye bihagije mu gihe hasigaye umwanya muto?
Twaragerageje kubituraba, ariko hari cyane byinshi tutaraheza gutunganya kuko habari uburyo bukenewe tutashoboye kuronka muri kino gihe, cyane cyane nk'umwaka w'2014 twashoboye kubaronkera aho baja muri lokali bamara iminsi bimenyereza bari hamwe babana hamwe, ariko uburyo bumuntu bwadukundiye muri kino gihe ntibirarengerana. Tuba turifuza ko binashobotse nayo bari iminsi 3 cyangwa 4 ya nyuma kitworonka uburyo twobikora. Kindi haba hariho ibintu bijyanye n'utundi tuntu bagenda bitwaje turengeye gusa ko bafite amatike canke ibyo bambara mu gihe bagenda gukina hariya tutaratunganya kuronka neza turagerageza kuraba abantu batandukanye bizatunga muri kino gisagara bashobora kuraba ice yoterere hari bamaze kutwemera ko bashobora gushigikira ariko mu bijanye n'umupira w'amaguru mu bijanye n'ibyo by'imico n'ibyiyumviro byo gushikiriza twarafashe umwanya wo kubategura
reka tuje ku mirongo ya telefone dufise Innocent uratwumva
ego
ufise ikibazo canke intererano
ego n'ikibazo cyawe no gitekereza ikibazo n'arishye cyo gitekereza n'iki niko bise ngo abana bumwe babatekana hatekana abana bumwe babarasha hatekana abana bafite iyo atuzinga n'ere cyo kubona benshi basaba ko nabarabara atazi ko bafite ikirani njemo
abana bakirara mu barabara bakibayo mu barabara n'abana barabayeyo bakamara imyaka hanyuma bakaba bari mu mashira hamwe ariko arabafasha rero kubw'ibyo abasanzwe hariho ababyerekana yuko iryo shira hamwe ahanini batorishira hamwe bashimye ibyo riba ryarakoze bagashima n'ingene ryakoresheje umupira kugira ngo habe kumenyekanisha ibyiyumviro byabo rero twebwe abana n'abana tumaze igihe tureze usanga mu bana bazogenda nta mwana ari munsi y'umwaka amaze mu ishyirahamwe ryacu mugabo baba barabaye mu ibarabara cyo nicyo cya mbere dushimikira ko si abana dutora mu miryango si abana b'impfubyi gusa ni umwana baramaze igihe kitari munsi y'umwaka bamwe ibarabara hanyuma akaza mu ishyirahamwe ryacu hanyuma tukamwakira ku bw'ibyo agakurikirana imimenyerezo basanzwe bafite imimenyerezo gatatu mu ndwi aho ku wa kabiri ku wa kane ku wa gatandatu n'igihe tutari tuyitegurire amahiganwa abo bana baritegura ku bw'ibyo rero baranose akaryo keza ko kwitegura ariko kandi bamara ariko barakina n'amamatch hamwe n'abandi bana bakiri mu ibarabara kugira ngo bamenye n'ibyiyumviro byabo bashobora kuzoshikiriza igihe azogenda
n'ibihe ishyirahamwe ryanyu New Generation imaze gushika ko mu Burundi kuva riserukiye Burundi mu gikombe cy'abana bo mu ibarabara cyo mu gisagara cya Rio de Janeiro mu mwaka w'2014
Ibyo tumaze gushika ko nibitari bike kubera ko ishyirahamwe ryacu risanzwe rifite imigambi nyamukuru itatu dukorera ko umugambi wa mbere ni ujyanye no kugerageza gufasha abantu kumenya ingene cyane cyane guharuka ingene bakwiye kwigenza mu gutegura kazoza keza kabo icyo dushimikira ko twebwe ni ukubwira umuntu wese akiri muto yuko nawe bavuke mu Burundi nawe baba mu ibarabara nawe baciye mu ngorane zitandukanye ko hariho ibyizigiro ashobora gushika kure agatera imbere rero turakora ibikorwa byo kugerageza kwegera urwaruka ma club yacu ya New Generation asanzwe ari mu makomini atandukanye mu mashure aho dusanzwe dukorera turetse gusa ku bijyanye n'ikibazo cy'abana mu ibarabara ariko kandi ku bijyanye n'ikibazo cy'abana mu ibarabara cyo navuga twashyitse ko gifatika cyane kwa rugo tushobora kumvikana n'abashinzwe gisagara kugira ngo batwemerere kuha impapuro z'amavuka abana baba mu ibarabara baciye mu ibarabara batigeze bandikishwa hamba akarumwa impapuro z'amavuka kuko abantu barivuga kuva kera yuko ari uburenganzira bwa abo ari ugasanga ni gake abo bana baronka izo mpapuro ubu rero twebwe turafise abana abo tureze n'abandi bakiri mu ibarabara twarondereye izo mpapuro uwo munsi bemewe nk'abenegihugu bafite uburenganzira nk'ubw'abandi bose abandi bakabantu turabafasha kubarondera amakaranga muntu kugira ngo bagire uburenganzira nk'ubw'abandi bana bose ikindi ni ibyo dusanzwe dukora byo gusubiza abana ku mashure muri kino gihe dufite abana bashika 75 mu mugwi twasubize ku ishuri abana biga uwo munsi bafite aho baba bari ku mashure tugerageza kubaha akaryo kwiga amashuri meza bashoboza gutera imbere cyane kugira ngo bashobore gushika kure twarashizeho icyo twise ikigega cyo gufasha abashaka gushika muri kaminuza ko mu mugwi w'abana baje muri New Generation haciye imyaka itari munsi ya 15 bamwe ariko baratangura kwinjira muri kaminuza ubu rero turafise abana bari muri kaminuza bavuye mu ibarabara tubashyiraho uburyo bw'ingendo bashobora kuronka amafaranga yitwa ko ari nk'ingurane kugira ngo bashobore kugenda mu university kandi bazoyasubize bafasha abandi bana batoye babo turafise n'igisata cyo kwigisha ibyo twita entrepreneur ingendo bashobora kugira ibikorwa bito bito bakora byo kwiteza imbere aho tubigisha dukoresheje uburyo bumva busanzwe tuba dufite umubwi w'abana 25 bari bamaze iminsi ngaha baba mwibarabara bakire mwibarabara ariko baza kuri kukigi wacu bigishwe ingene bo gira imigambi mito mito yo gushobora kwiteza imbere ahandi matukabafasha mu mimiko finance kugira ngo bashobore kuronka umutahe muto yo gushobora gutangura kwiteza imbere ariko atari bimeze imfashanyo zo gutanga kugira ngo ejo ntibacagenda bisesagure ngo kubyarangiye bumve by'ukuri ko bafite ingene bashobora kubisubira hari bikorwa nk'ibyo rero dusanzwe ukora n'ibyo twadusanzwe ukora iminsi yose bijanye no gukurikirana abana bazamwe barabara ariko kandi no gwaruka muri rusangi biciye ma club and generation
none n'aho turangirije ibiganiro n'amakuru twateguriye kuri no saha mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndashimye badufashije mu bwinga bw'ivyuma ndashimye namwe mwese twateramanye.